Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Naramutse neza nshuti muduteze amatwi. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Ikaze kuri radio yanyu. Perezida Donald Trump yabwiye Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ubuhangange bwa Amerika bwagarutse mu ruhando rw'isi. Aha Perezida Donald Trump agira ati:
America's momentum is back. Our spirit is
ubuhangange bwa Amerika bwagarutse. Imbaraga zacu ziragarutse. Ishema ryacu riragarutse. Kwigirira icyizere biragarutse. Inzozi z'Abanyamerika zirimo ziraguka ikure kurusha uko byigeze bibaho.
Than ever before.
Ni mu ijambo yagezeje ku Nteko Ishinga Amategeko n'Abanyamerika ejo bundi kwa kabiri nijoro. Kabuhariwe mu mukino wa basketball hano muri Amerika, LeBron James yaciye umuhigo wo kuba amaze gutsinda n'amanota 50 mu marushanwa ya shampiyona imbere mu gihugu n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko NBA. ONU ishyigikiye umugambi w'ibihugu by'Abarabu ho gusana intara ya Gaza yashegeshwe n'intambara. Naho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aricuza kuba yarateranye amagambo na perezida Donald Trump mu ngoro ya Amerika. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu mwanya, mube hafi ya radio yanyu. Ibiganiro byacu tugiye kubihera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko nta muntu urumva aho igihugu cya Lesotho giherereye. Fidel Niyongabo nibyababwira.
Yamara mushikira nganja jejwe imigenderanire w'ico gihugu gitoyi cyo ku mugabane wa Afrika, Le John Mpojoane yavuze ko Perezida Trump akwiye kwivuga aho kuvuga abandi. Mpojoane yavuze ko bitangaje kandi bibabaje ko Trump avuga ko ata muntu n'umwe azi Lesotho kandi Amerika ifise ambasade muri ico gihugu. Yabitangaje nyuma yaho President Trump mu ijambo yashikirije kuri uyu wa kabiri inama nshingamateka na nkenguzamateka za Amerika yavuze ko ata muntu n'umwe azi aho Lesotho itumbereye. Vyatumye bamwe mu bari ko bamwumviriza batwenga. Mpojoane avuga ko President Trump akwiye kuvuga ku giti ciwe aho kuvuga muri rusangi kandi ko yakengereye igihugu ciwe kubera kidatunze. Yamara yaragabishije ko umunsi urizina Amerika ishobora kuzokenera gushigikirwa na Lesotho. Yavuze ko mu by'ukuri Elon Musk umuhanuzi akomeye wa President Trump aza yararondeye izina ry'igihugu ciwe. President Trump yavuze ku gihugu ca Lesotho mu gihe yariko anebagura zimwe mu mfashanyo Amerika yahaye ibihugu byo mu mahanga, imfashanyo avuga ko ari amafaranga Amerika yasesaguye. Hari mu ijambo ry'iminota 99 yashikirije inama nshingamateka, inama nkenguzamateka hamwe n'abanyamerika mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri.
Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga ko bibabaje kubona yarateranye amagambo na Perezida Trump ku wa kabiri w'icyumweru gishize. Ibindi kuri iyi nkuru na Frederic Nkundikije.
Perezida Zelensky yongeye avuga ko yiteguriye gukorana na Perezida Trump mugambi yafashe mu ntoki wo gushikira amahoro arama. Mu bintu biboneka ko yifuza kugira umubano mwiza na Trump, Zelensky yaranditse ku rubuga X rwahora rwitwa Twitter inyuma yaho Amerika itangarije ko ibaye irahagarika imfashanyo ya gisirikare ihabwa igihugu ciwe. Avuga ko guhagarika ibitero by'Uburusiya ku gihugu ciwe ari umugambi nyamukuru. Yamara mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kabiri mu ijoro, Zelensky yavuze ko leta ya Amerika itaramenyesha igihugu ciwe inkuru ivuga ko imfashanyo cahora kironka yabaye irahagarikwa. Yongera avuga ko kiriko arabaza ayo makuru. Yasiguye ko igihugu ciwe citeguriye gutera igikumu ku masezerano yerekeye ubutare n'umutekano hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Igihe yariko arashikiriza ijambo inama nshingamateka hamwe n'abanyamerika ejo ku munsi wa kabiri, Perezida Trump yaratangaje ko yaronse ikete yandikiwe na Zelensky rishima ukuntu Amerika yafashije igihugu ciwe mu mugambi wo kugumana ubwigenge bwacu.
Kabuhariwe mu mukino wa basketball hano muri Amerika, LeBron James ejo bundi kwa kabiri yaciye umuhigo wo kuba amaze gutsinda n'amanota 50 mu marushanwa ya shampiyona imbere mu gihugu mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko NBA. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
LeBron James batazira umwami akazina k'ubuhizi kubera ariwe wa mbere muri urwo rukino akina mu mugwi wa Los Angeles Lakers. ramaze gutsindira igikombe cy'umupira w'amaboko wa basketball w'ishyirahamwe NBA inshuro zine. LeBron James yashoboye kurenza ibitsindo 50 yinjije igihe umugwi akinira wa Los Angeles Lakers wahura n'umugwi wa New Orleans Pelicans kuri uyu wa kabiri. Hari imyaka ibiri inyuma y'uko abaye wa mbere yinjije ibitsindo byinshi kurusha abandi bakinyi mu mateka ya NBA. Yarenganye umukinyi kirangiranwa Karim Abdul-Jabbar. Muri urwo rukino rwahuje ekipe yiwe na New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers yatsinze ibitsindo 136-115 vya Pelicans. LeBron James yinjije ibitsindo 34, ibitsindo 8, umukinyi mugenzi we atashoboye kwinjiza n'imipira yahaye bagenzi we inshuro 6 bagaca batsinda. LeBron James afise imyaka 40, umukinyi afise uburebure bw'akataraboneka hamwe n'inguvu nyinshi, arabandanya gukina ku rwego rwo hejuru umuntu aravye imyaka afise. Aracashobora kugira akizero ko gutsindira ibindi bikombe mu gihe umugwi wiwe Los Angeles Lakers uri mu kibanza cya kabiri mu nkino zibera mu gice cyo mu burengero bwa Amerika.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banganya ibijwi rya Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com, ku mbuga nkoranyambaga Facebook, Instagram na YouTube. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Radio ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Kuri uyu wa gatatu, General James Kabarebe wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yatangarije Inteko Ishinga Amategeko ko ibihano bimwe mu bihugu by'amahanga bifatira u Rwanda bigamije gusigasira inyungu z'ibyo bihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru Eric Bagirubusa yakurikiranye bimwe mu byavugiwe mu nteko.
Mu kiganiro yagejeje kuba ari mu Nteko Ishinga Amategeko imitwe yombi yateranye, General James Kabarebe wavuye ku rugerero yavuze ko bihano ibihugu by'amahanga biri kugenda bifatira u Rwanda birushinja gutera inkunga umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari mu kiganiro nyunguranabitekerezo ku ngengabitekerezo ya genocide mu karere, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari yavuze ko amahanga yirengagiza ukuri kw'ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushingiye ku mateka ya gikoloni. Yavuze ko amahanga yakomeje kurebera ibibazo byo muri Kongo ari nako ashyigikira umutwe wa FDLR u Rwanda rushinja uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994. General Kabarebe yahakanye yivuye inyuma uruhare rwarwo rwose u Rwanda rushinjwa muri iyi ntambara ishyamiranije leta ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa M23.
Ntabwo u Rwanda rwigeze rwambuka umupaka ngo rugiye gutera Kongo. Ntabwo u Rwanda rwadekereye intambara kuri Kongo na rimwe, ntabwo turigera tubikora. So ntabwo rero twateye Kongo. Uko baturega rero gutera Kongo bakadufatira n'ibihano ngo twateye Kongo, ibyo nipfunwe. Ntababeshye, hari ibihugu byinshi cyane, hagombe kuba hari n'imiryango y'impuzamahanga n'ibihugu bitari kugira icyo bikora. Iyo Kisekedi n'iyo coalition yose yari yubatse iyo batera u Rwanda.
General Kabarebe yikomye perezida wa Kongo Felix Tshisekedi ko yinjiye muri iyi ntambara ashutswe n'umutwe wa FDLR kandi wari umuperezida w'umusiviri. Aha niho kandi yashimangiye impamvu zatumye M23 yigarurira imijyi nka Goma na Bukavu.
Ukuntu basha kuje rero ngo Rwanda ngo rwafashe M23 se idafata Goma, idafata Bukavu, yabuzwa n'iki? Yabuzwa n'iki ifite impamvu irwanira? Ufite impamvu yemera gupfira ntacyo atakora, nta rugamba atatsinda. Ibyo ni ibintu bizwi.
General Kabarebe avuga ko ibihugu biri gufatira u Rwanda ibihano birushinja gufasha umutwe wa M23 bigamije gukurura byishyira ku mutungo kamere wa Kongo urimo amabuye y'agaciro.
Abo bose ni inyungu zabo, ni inyungu zabo muri Kongo nta kindi. Kongo icyo bayibonamo ni amabuye y'agaciro. Nk'Abanyakanada bo ibyejo bakoze ngo ni ibihano, nta kindi kibibatera. Hariya warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ni hirya ya Masisi. Warikare bafite mine ya kasetarite ya mbere, niyo nini ya mbere ku isi hose, yitwa Alpha Mines. Alpha Mines rero kuba bazifite ari z'Abanyakanada, kuba batanga ibihano ku Rwanda, murumva ko nta gitangaza kirimo. Kongo ntabwo igomba kuvuga cyane, ikikora ni ugutanga amabuye ikadushumuriza abazungu bakavuga ibyo bavuga, bagakora ibyo bakora, kuko bafite ibyo batanga.
Uyu wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda icyarimwe n'iza Kongo ku butegetsi bw'uwari perezida wa Kongo nyakwigendera Laurent Désiré Kabila, yavuze ko intwaro umutwe wa M23 wambuye ingabo za Kongo zitari zigambiriye kurasa kuri uwo mutwe gusa ahubwo ku Rwanda ari nayo mpamvu rwashyizeho ubwirinzi.
Ariko ubu turi muri fezi yaho abazungu basaze buri kintu cyose bakegeka ku Rwanda. U Rwanda nta cyaha rwakoze, u Rwanda rwaririnze, rwabujije ibisasu kongera kugwa mu Rwanda nta kindi. Kandi ngo bimaze gufatwa byaragaragaye intwaro zahasa M23 yahasanze ni intwaro zari zigamije gutera u Rwanda, ntabwo ari intwaro zari zigamije kurasa M23. Urebye ibirindiro zarimo aho zari ziri uvuye ku Rwanda ni birometero nka 3 cyangwa 4 naho zerekezaga, nuko banagerageje kubikora ariko bikabananira.
Mu ijambo ry'umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubanyi n'amahanga mu Rwanda, yashinja amahanga ko yagize akagambane gakomeye mu ntambara ibera i Kongo.
Nta munsi n'umwe imiryango mpuzamahanga yigeze ivuga ku kibazo cy'abamarisenere muri Kongo, kandi ari ibintu bitemewe n'umuryango mpuzamahanga, ariko ntabwo bigeze babivuga no kugeza n'uyu munsi. Ahubwo no kugira ngo bave igoma bace mu Rwanda bataha, nabyo bari babirwanyije, abazungu bari babirwanyije. Hari za ambasade hano rwose zahagurutse ziraduhagurukira ziravuga ziti muramenye bari abantu batavanwa mu nkambi za MONUSCO, batavanwamo ngo bace mu Rwanda bagenda. Icyo bangaga ni iki? Bangaga kumwara, bangaga kubona ku mupaka w'u Rwanda abasirikare bacu n'abapolisi basaka uruhu rwera barugaragura biragutera.
Muri iyi nama nyunguranabitekerezo abasenateri n'abadepite batanze ibitekerezo bitandukanye.
Ikiyego ngikintu kijya kintangaza kikanambabaza. Iteka njya nibaza iriya miryango mpuzamahanga by'umwihariko ivuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu. Umuntu ninde? Mu muntu abatutsi ntibabamo. Umuntu abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari muri Kongo bakongomani ntibabamo. Uribaza kuki bahagera bagafunga amaso
hanyuma bakanagira rwa rwitwazo rw'uko ngo hari amabuye y'agaciro? Ibyo by'amabuye y'agaciro nabyo iyo urebye ziriya raporo za groups of experts zisa naho zibaha ingero bazubakiraho.
Kugeza ubu ibihugu biri mu Bwongereza, Canada, Ububiligi, umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi n'Ubudage bimaze gufatira u Rwanda ibihano bitandukanye mu bijyanye n'ubukungu. Birushinja gutera inkunga umutwe wa M23 mu ntambara uhanganyemo n'ingabo za FRDC. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yashyizeho ibihano ku bayobozi bakuru mu gisirikare cy'u Rwanda barimo General James Kabarebe. U Rwanda rukomeza guhakana rwivuye inyuma ibirego rushinjwa. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Abayobozi b'ibitangazamakuru mu Burundi barinubira intambamyi bafite mu gutangaza amakuru hajyanye n'imirwano irimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Babivugiye mu nama yabahuje n'urongoye inama nkuru y'igihugu ishinzwe kugenzura ibitangazamakuru CNC ejo kwa gatatu. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi, murayigezweho na Thierry Vundayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Bimwe mu bibazo byagiye biragarukwaho cyane n'abarongo bimenyesha amakuru muri iyo nama ni ibijyanye no kutaronka amakuru ku ngwano imaze iminsi ibera mu buseruko bwa Congo hagati y'umugwi wa M23 n'abasoda b'ico gihugu. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashoboye kwitabira iyi nama bavuga ko abagiye barafata ijambo bavuze ko bataronka abategetsi bo mu bushikiranganje butandukanye bwegwa n'ibibazo bivuye ku ngaruka z'iyi ngwano kugira ngo bagire ico babivuze. Ko Stanley Nahayo arongoye Radio Nderagakura ikukira ubushikiranganje bw'indero yabajije ikibazo cy'ico sense yofasha abamenyesha makuru kugira ngo bashobore gushikira ayo makuru.
Ni problematique pour les médias burundais kuko udafise ressources sûres nazo zigoye kuronka, n'ukuri izo tugora gukora ibiriko biraba mu kidugu kibanye cya Kongo. Mugabo sinziro sere sikwari cyo fasha ku batanga ayo makuru.
Uburongo inama nkuru y'igihugu ajejwe kugenzura ibimenyesha makuru sense Esperance Ndayizeye munyesho yatanze asa n'uwahagaze ahanini ku kugabisha abazokora amakuru yerekeye iyo ngwano yo mu buseruko bwa Kongo.
Gutanga amakuru ku ngwano ikibera mu buseruko bwa Kongo n'ukubikora uzi yuko amakuru kuratanga ari amakuru watohoje neza kandi uyagushikirije ari umuntu ataho ahengamiye nk'uko inkuru zose mushikiriza ategerezwa kuba inkuru ataho zengamiye. Hama kandi kubera yuko ikimenyesha makuru kitaba gifise umuntu cyangwa isabazo gutohoza ayo makuru, nico gituma tuvuga duti gerageze mukore kuneza igihugu murimo kandi mumenye ko inkuru muri ko muratanga ari inkuru iba itohoje.
Nubwo inyishu yatanzwe uko indongozi z'ibimenyesha makuru zabandanije gusigura ku bimenyesha makuru bikorera mu Burundi bikwiye gutanga makuru ku bwinshi yerekeye yongwano yo mu biseruko bwa Kongo, bafatira ko leta yafashe ya mbere mu kurungika abasirikare gufasha Kongo muri yongwano ku turere turiko tuberamwo ingwano duhanura bibe natumwe mu turere tw'u Burundi, kandi ingaruka zitandukanye zikaba zimaze kwibonekeza mu gihugu. Zimwe muri izo ngaruka ni impunzi zirenga 30,000 zimaze kwakirwa mu gihugu, hamwe n'urudandazwa njabuka mbibe rwagabanutse ndetse n'ubwo hagati mu gihugu. Uretse n'iyo ngwano, abayobozi b'ibimenyesha makuru ntibahingeshanije kuguma bagaruka ku ngorane abamenyesha makuru bama bagize kubijanye no kutaronka inkuru zitangwa n'abajejwe bisata bitandukanye bya leta. Christian Bigirimana arongoye uruganda rwo kumenyesha makuru mu kimenyesha makuru Jimbere Cigenga gikorera ku mbuga ngurukana bumenye, agira ati:
"Hariho abantu babajijwe amabanga mugabo umengo bobo ntibavyumva yuko gutangwa amakuru ari uburenganzira cyangwa kumenyeshwa amakuru ari uburenganzira ku murundi uwo ari wo wese cyangwa ari n'itegeko ku muntu yoba afise passe du pouvoir. Mukorana gute n'inzego kugira icyo kintu kiyave, kuko mugumye mutubwira muti murasemerera mugabo waduga ugasanga umuntu aguhaye urarudaye amadone yose uragize ekilibre ugasanga wa undi nyine byari bihagaze ko ngo ugende uvugane na nawe ngo ugende uvugane n'umuvugizi umuvugizi ngo ugende ngo jeje amakuru arisi ngo uvugana n'icyegere bakaguhana hano arafe ugaca wandika inkuru zazo tuzawumva ngo twarondeye ngo ubijeje ngo turamukene.
Abandi bo mu bimenyesha makuru byigenga habidoze bavuga ko iyo bariko barondera makuru rimwe na rimwe batayaronswa kuko badakorera ibimenyesha makuru bya leta. Hari n'abamenyesha makuru bavuze ko bimaze gushika bagakubagurwa babizira. Na Dejizerimana akorera televiziyo Tanganyika yatanze akarero k'ingenewe na mugenzi we bakubiswe n'ibikoresho byabo bikononekara mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze, bariko batohoza inkuru y'uwunyonga ipikipiki yari yakubiswe n'abapolisi muri zone Kanyosha.
Tukiriko turabaza niho twabona abantu badufata batambaye n'umwambaro w'akazi badufasha badukubita ngo mwe muri bande muri komura bazi ibintu ngaho batera dukubita bagati turamenyesha makuru batera dukubita baraturura mu ibara bara barakubitagura mu isako ritwe dufiseyo ibikoresho by'akazi baratora appareil yari iriyo turanigana barakwega twagiye turekera ibyuma basi turekera ibyuma barankaguma bakwega tunigana badukubita twari twambaye umwambaro w'akazi twe dufise n'ibindi bituranga muvuga ngaho carte de presse birangira iyo appareil bakuye ko lense ya
Esperance Ndayize yarongoye sense yishuye kuri ico kibazo avuga ko muri leta atabyo bamenyeshejwe, anasaba ko uwo bishikiye akwiye guca bibwira bamwe mu bakozi ba sense. Kubijanye n'ico sense yofasha mu ngorane zo kudashikiriza makuru ku bimenyesha makuru muri rusangi, Esperance yishuye asa n'ushira makosa ku bamenyesha makuru kubgabo bakwiye kumenya uko bigenza.
Mwebwe mushaka yuko amakuru muyaronka neza kubura imbere y'umuryango kubura imbere y'umuryango ico cyose cyo utuma umenyesha makuru ataboneka neza cyane bituma umenyesha makuru ataronka inkuru. Mugerageze mukoreshe gusonera abantu kandi mugerageze mwifate ku buryo uba makuru abana ko muri abantu bisoneye mu nyambaro mu mvugo hama kandi mugerageze iyo muri ko murayaga mwerekane ko muri abantu bo kwizera.
Ibindi bibazo bitasigaye inyuma ni bijanye n'amatora yimirije mu gihugu nk'abamenyesha makuru batarosoma karata y'umwuga ingene bazokora. Indongozi z'ibimenyesha makuru zasabye kandi ko sense yotanga amakarata aranga bimenyereza mu mwuga wo kumenyesha makuru hamwe n'abakorera bushake muri uwo mwuga nk'uko biri mu itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru.
Dukomereza amakuru yacu inaha muri Amerika. Perezida Donald Trump kwa kabiri nijoro yagejeje ijambo rya mbere ku mitwe yombi y'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iryo jambo rye yishimiye ibyo ubutegetsi bwe bumaze kugeraho muri ibi byumweru bitandatu. Edi Rwema yabateguriye inkuru.
Ijambo rya Perezida Donald Trump imbere y'abagize imitwe yombi ya Kongre ryari rya mbere kuva atangiye manda ya kabiri ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka.
Mr. Speaker, the President of the United States.
America's momentum is back.
Ubuhangange bwa Amerika bwagarutse. Imbaraga zacu ziragarutse. Ishema ryacu riragarutse. Kwigirira icyizere biragarutse. Inzozi z'Abanyamerika zirimo ziraguka ikure kurusha uko byigeze bibaho.
Hafi minota itanu gusa, Perezida Donald Trump atangiye kuvuga ijambo rye, umudepite w'umudemokrat Al Green wo muri leta ya Texas yumvikanye asakuza avuga ko Trump adafite uburenganzira bwo kugabanya amafaranga ajya muri gahunda ya leta yitwa Medicaid itanga ubufasha mu buvuzi ku bantu bafite amikoro make. Nyuma depite Green yaje gusohorwa mu cyumba cyavugirwagamo iryo jambo.
Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir.
President Trump yashimangiye ko Amerika izongera imisoro ku bicuruzwa bitumizwa hanze ya Amerika nk'ibiva muri Canada, Mexico n'Ubushinwa. Ibyo bihugu bitatu biza kwisonga mu gucuruzanya na Amerika byavuze ko biziyimura kuri ibyo byemezo bya President Trump. Ibyatumye haba ubwoba ko ubukungu bw'isi bushobora guhungabana kubera intambara z'ubucuruzi.
Yego hazaba guhungabana guto ariko nta kibazo bizadutera, ntabwo kuzaba kwinshi.
Mu ntangiriro z'iki cyumweru, Perezida Trump yatangaje ko abayahagaritse inkunga ya gisirikare Amerika yahaga Ukraine nyuma y'ubushyamirane bwagaragaye mu nama yagiranye na Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine mu biganiro barimo by'uko Ukraine yaha Amerika uburenganzira ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Ukraine. Ibi biri muri gahunda yo guhatira Ukraine kwemera ibiganiro byo guhagarika intambara yagabweho n'Uburusiya.
Ni muri uwo mujyo twagiranye ibiganiro n'Uburusiya kandi dufite ibimenyetso bitugaragariza ko biteguye kugana inzira y'amahoro.
Asubiza ijambo rya Perezida Donald Trump mu izina ry'abademokrate, Senateri Elisa Slotkin wo muri leta ya Michigan yagarutse kuri iyo nama itaragenze neza hagati ya Perezida Trump na Zelensky.
And that scene in the Oval Office wasn't just a bad episode of reality TV.
Ibyabaye mu biro bya perezida wabifata nk'agace kamwe kabi muri sinema. Byatweretse uko abona isi. Ni umuntu ukunda kwiyegereza abanyagitugu nka Vladimir Putin no kwigizayo inshuti zacu nka Canada. Afata Amerika nk'aho ari ikintu cyo gukinisha cyangwa cyo guciririkanya nk'ubucuruzi bw'imitungo itimukanwa.
He sees American leadership as merely a series of real estate transactions.
Muri iyo ngoro y'inteko ishinga amategeko, abandi ba demokrate bagaragaje ugutishimira politiki ya Trump bambaye imyenda y'iroza nk'ikimenyetso kigaragaza ko politiki ye igira ingaruka mbi ku bagore n'imiryango. Abandi bari bafite ibyapa byanditseho ko umuherwe Musk ari umujura. Ibi aba babihera ku ngamba zikakaye zimaze gufatwa na leta nyuma yuko umuherwe Elon Musk asabwe n'ubutegetsi bwa Perezida Trump kuvugurura imikorere ya leta agabanya icyo bise isesagura ry'umutungo wa leta. Ibi byaviriyemo kontaro nyinshi za leta guhagarikwa, habaho no kwirukana abakozi benshi ba leta.
Umukozi wa leta wese uzabangamiriza impinduka azahagarikwa ako kanya. Turimo turakubura ruswa.
Perezida Trump yavuze ko kuva yasubira ku butegetsi umutekano ku mipaka yose ya Amerika umeze neza, ko kandi umubare w'abimukira binjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko wagabanutse ku rugero rutarigera rubaho.
Tukivuga kuri ijambo rya Perezida Donald Trump wa Amerika, Abanyamerika benshi barimo Profeseri Pierre Damien Mvuyekure wigisha muri kaminuza muri leta ya Iowa barikurikiriye kuri televiziyo. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye nawe ejo amubaza icyamutunguye muri iryo jambo.
Ni ukuntu yavuze ku bihugu bya Afurika bitanu, njye byantangaje kubona avuga ngo muri Mozambique ngo batanze miliyoni nimba ari 10 kugira ngo abagabo bajye kwisilamuza. Icya gatatu nari ntegereje ukubana kw'iki gihugu n'andi mahanga cyane cyane Ukraine, kuko ntabwo nabyumvise ariko harimo kuba ko muri Congo Tshisekedi yaba yarasinye amasezerano yuko bazabaha amabuye y'agaciro ubundi urebye bakarinda igihugu cya Congo. Byo byantangaje kubona avuga ko Zelensky yamwandikiye yanabisomye ko azaza gusinya, ariko nanone tugomba kwibuka ko ibihugu by'Uburayi rwose byakunze Zelensky bikora inama. Aho ngaho Trump nanone namukunze kubera ko nta kintu kigaragaza ko amafaranga dutanga muri Amerika nk'abantu batanga imisoro yajya mu Burayi kugira ngo bumve ari amahoro kugise abanyaburayi batatanga amafaranga menshi ngo amahoro nabo bayishake. Iyo urebye ntabwo ibintu byose avuga azabikora kubera ko tubona ko inkiko n'abari abantu b'abanyamategeko bajya kumurega ubwo bikaba birahagaze.
Ariko uravuga ko ibintu avuga atazabikora, ariko yamaze gushyiraho imisoro kuri Canada na Mexique, none nabyo byashyizeho indi misoro, kandi muri iriya jambo yarayavuze ati hazabaho guhungabana ariko kudakomeye. Ibyo birafite ubusobanuro?
Yego, ariko abonye ko Trudeau nawe ejo mbere y'uko perezida avuga yahise nawe ashyiraho biriya bita tarifu yo ku Banyamerika, nabyo bizakomeretsa Amerika nawe muri Canada. We rero perezida wacu Trump abashaka ko ndavuga perezida wacu kubera ko mbere y'uko atinda ntabwo nashaka no kumureba, ariko ubu ngubu ndamureba kugira ngo menye aho igihugu kigana. We abashaka gutera ubwoba abantu bakaza ku meza mbese bakavugana bakamusaba imbabazi bakavuga ati nyamuneka tuvanireho ibyo byabaye mbere muri Mexique na Canada, Ubushinwa bwari butari bwagira none yarongeye. Nubwo rero ko nabo bashyizeho ikindi kintu nabo kizatuma areba ati ibintu birimo kudukoraho muri Amerika.
Ni ijambo mu by'ukuri ritakiriwe neza nabo ku ruhande rw'abademokrate bari bicaye, ndetse habanje no kubaho ibintu bisa no kumumwaza. Nyuma y'iri jambo urabona ibintu muri Amerika haba imbere mu gihugu haba ku rwego rw'ububanyi n'amahanga urabona birimo byerekera hehe?
Ibyo uvuga nibyo, ariko nkubwiye Jeffrey Ngendo umudemokrate ariko abademokrate nabavuyeho. Hari ibintu avuga ugasanga abademokrate babitayemo igihe bitari ngombwa.
Urugero?
Nk'urugero urabona nka abana batoya bari muri primaire, kujya kubana muri primaire avuge ngo ndahindura icyo ndi cyo nari umuhungu ngiye kuba umukobwa, ntabwo abademokrate bakwiye kubitaho igihe kubera ko imibare ntabwo ari minini. Icyo gihe cyagombye kuba ari ikibazo cy'ababyeyi ntabwo cyagombye kujya ku mashuri. Ibyo rero perezida Trump abitangiraho ugasanga bibaye binini kandi bitari binini urebye imibare ni mitoya cyane. Ibintu uko bigenda kose bizamera neza. Njyewe nemera Amerika, ni nayo mpamvu muri za 90 maze kurangiza mu Rwanda nakigenda nahisemo kuguma hano. Nyabwiye n'abanyeshuri banjye ni Amerika, za mpire zo muri Rome no mu Bugereki zaraguye, ariko igihugu ntakugirakirwa igihe cyose kizemera ko abantu babimukira baza hanze bakaza hano bagakora igihugu ntawe kizajya. Mu myaka ibiri tuzatora muri Kongere no muri Sena, dufite uburenganzira bwo kubahindura. Tujya dutore perezida, dufite uburenganzira bwo kumuhindura kubera ko Abanyamerika ntabwo bazi icyo bashaka. Hari igihe baba bishimye, umunsi ukurikiyeho ugasanga barakaye bakeye Trump. Ubutaha bazabona batoye Kamala Harris cyangwa n'undi kubera ko nanone ibintu harimo kuvuga ntabwo ariko byose azarushobora. Ikonomi ntabwo ubukungu ntabwo bumeze neza cyane 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 ku baturage.
Bwana Pierre Damien Vekure, reka nkushimire cyane umwanya wawe Radio Ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze cyane rwose.
Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, jya ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Cyongereza cyangwa lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika.
Tuti twari kumwe hane ho dusoreje amakuru yacu. Mwakoze kudutega amatwi, tubararikire n'ibindi biganiro bya radio yanyu ibategurira buri munsi. Nshimiye kandi bagenzi banjye bose bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho. Ibiganiro mwumvaga byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabifuriza amahoro n'amahirwe, mugire ibihe byiza.